Yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara curo musi kiremeshereje mu studio ya 18 kiyobowe na Jewe Diane. Ni nahazwe
batubwiye ati nk'ibintu bitabakwera ntimutere n'ibinyoni dufise nyine kuko zo hatwikwa n'inzara.
Ni hamwe umurimyi ameze nk'umutseyi abutse umwana asubira kurondera ubundi agira ati reka nkore ntituvyo birotera bico yabo reka yavuga ati rindira muroge ni mubi mubiriye canke turire nk'umugabo akaguma akora iyo ca yica.
Aba ni bamwe mu banyagihugu ku mutumba muyange wa commune Butezi iri mu ntara ya Ruyigi bavuga ko ingingo ya sentare y'igihugu yabategetse gukura ibitegwa byabo canke bakarima ibitarenza mezi atandatu mu matongo aheruka kwegurirwa umuryango umwe iriko isa nk'ibavunira amaboko imugongo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nayo mu ntara ya Bururiyo ivugwamo itugwitwa abantu baharaye kuza kwiba mu ngo zitandukanye bakaza ari nk'ubyitero
baradutera umutima uhagaze kubera yuko baza kwiba baradodora baza binjiye bakubita ku miryango ubwoba ntibwobura kuko ntubuze umutima intumbero yiwe.
Izo nkuru rero zose duce ku masonga turazigaruka ko handi hato ni mukanya isase mu kiganiro iwanyu mu ntara nyezina. Ariko imbere y'ibyo byose ndabatiriye ku masonga n'ibindi ndabafitiye ntiriwe ndababwira muri make mbanze ndababariye ko muri Somalia imigwi y'abaharanira agateka kazi na muntu imenyesha ko ihohoterwa riciye mu gusa mu gushurashuza ku nguvu rigwiriye muri ico gihugu kandi ko abaregwa n'ico caha badahanwa bikwiye. Yamara intara ya Puntland yarateye intambwe ya mbere mu bijanye no kugwanya ubwo bubisha mu kugurura ibiro vya mbere bijeje gukora amatohoza ku vyaha byo gushurashuza abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Leta ya Somalia yarasohoye itegeko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze amadosiye ashika kuri 63 akaba ariyo amaze gukurikiranwa 35 muri ayo ntiyamaze gucirirwa ibihano. Salah Habib Haji Hama umushikiranganje ajeje ubutungane n'ibikorwa by'amadini agasigura ko ivyo biro bizoba bijeje amatohoza bigiye gufasha mu gukomeza iryo tegeko riza rihasha abagirizwa ivyaha byo gufata abandi ku nguvu. Muri Iraki harakoze igiterejo cakoreshejwemo inkoho n'amabombe yaratezwe modoka gihitana abantu bashika kuri 50 mu manuko bw'ico gihugu abarenga kuri 80 nabo bakaba barakomerekeye cyane mu bitero biri hafi ya Nasiriya. Abo barwanyi biturikije ko ibisasu mu nzu y'uburiro imbere y'uko umwiyahuzi akora igitero akoresheje imodoka yaritezwemo igisasu kikaba caturikiye hafi y'ikirindiro c'abajeje umutekano. Gushika ubu nta murwi n'umwe wari bwitirire ico gitero ni mu gihe umuhari wa leta ya Kiislam ukunze kwiratira ibitero biba byahitanye abantu benshi mu baIslam b'abashit aho muri Iraq. Mwomenya ko abashit aribo benshi mu ntara ya Dikar iri ku birometero bishika kuri 320 uja mu manuko gushira uburengero bw'umurwa mukuru wa Iraq i Baghdad. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari ku butaka bw'u Rwanda mutwumvira tankomanzi kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva igano byacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com naye ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro cyanyu arico gwacu iwanyu mu ntara duhera mu commune ya Butezi iri mu ntara ya Ruyigi neza na neza ku mutumba wa Muyange abanyagihugu kuri ako gatumba bavuga ko batabona ico bazofungura mu mwaka uza ni nyuma ya usentare y'igihugu ibaburije guteragira ibitegwa bizosoromwa inyuma y'amezi atandatu bivuye ku matongo y'abanyagihugu bagera ku bihumbi bitandatu abangaho muri ako karere ahiruka kwegurirwa umuryango umwe rudende ibyinshi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu Ruyigi gucukumbura ino nkuru
Inyuma yaho sentare nkuru y'igihugu ishikira igitongo ryo ku mutumba Muyange wo muri komine Butezi uwitwa Ntirampe Basamweli kuwa 31 z'ukwezi guheze abanyagihugu baho bavuga ko batagira icyo bafata n'icyo bareka mu bijanye no kurima ni mu gihe bahawe ikiringo cy'amezi atandatu kugira ngo bazobe bavuye muri iryo tongo ripima ibirometero kwadarato 9 abanyagihugu banyene kwirukanwa batubwira ko ibikorwa byo kurima bisa n'ivyahagaze muri kino gihe ivyo biruko mu gihe abanyagihugu muri rusangi bariko barateragira ivyo kumutasuro aba ni bamwe muri bo bavuga ko inzara ishobora kuzobabangamira
batubwiye ati nk'ibintu bitebakwera nk'imutere akagoti agatoki unakajumbu nyene umuntu ngo ntashobora gutera twige none dufise nyene biko zoha twicwa n'inzara
nk'ubu nka jewe ndafise umuryango w'abana batandatu nk'ubu bariko baravuga yuko ngo tuzorime ngo bitegwa bishobora kwera ngo ningoga ngo tuzobe twamaze kubikura ngo mwayo matongo yiwe uwo Samweli ngo azoba yamaze kuhashikira nk'ubu nka jewe uwo muryango wabo bana batandatu ntaho nshobora kubajyana
ni hamwe umurimyi ameze nk'umutseyi abutse umwana ashobora kurondera ubundi agira ati reka nkore ntituzo birotera bityo aho leta yavuga ati rindira muroge ni mubimubiriye cyane tuburire ngo mugabo ntakaguma akora iyo cha yicara bararindirira ko yobutera bityo
ibi biruku mu gihe harabandi mu baba kuri uyu mutumba wa Muyange batazi ko bari mu barenza karimbi
ingwane nuko tutarabona ije rero metere 9 aho bigarukira ngo tubone ko iki gice turi mu gishikirwa nuko kidashikirwa nabo se ntibaramenye ije rero metere 9 karaho bizoja kiretse aho yavuze ko azohera ku rwego rwa ruvubu ntitume nyantu bizogarukira ubu nta muntu numwe azatarimo cyanke ntarimo
cyongeye aba banyagihugu bavuga ko batakirara mu mazu kuko batekewe n'ubwoba nabwone bukabatuma ataco bahereza amaboko aha tukibutsa ko abantu babiri bamaze gusiga ubuzima mu matati yabaye hagati y'aba banyagihugu bababa ibihumbi 10 hamwe n'umuryango w'uwo muntu bivugwa ko yatsindiye ayo matongo yabo abandi bashika 5 bari kwa muganga mu ntwaro naho bavuga ko bari mu matohoza yuko kwihanira mbere hakaba hari n'abamaze gufungwa inkurikizi kandi nuko hari abanyagihugu bivugwa ko bamaze guhungira mu ntara ya Karusi ihana urubibe n'intara ya Ruyigi abasigaye mu mihana bavuga ko nabone batagisinzira
twege natwe twasigaye na muhira nta mahoro dufise umaze kubona umuntu agendana ikibigita kandi namwe iryo baratarimwe mu mwara rikoze ntitwoshobora kuronka umutima wo kuryama mu nzu ahubwo dusavye n'abandi badukurira boba barakwirikiranye ngo rubanza rwose Samweli barabe ukuntu bogaruka bakatugarukira ko bakaraba ukuntu bakore n'ingoga barabe iyo botujana n'ukuntu bobigenza n'ukuntu kandi hatoguma kuyihorahorana n'ukuyikeka kandi ni bibi
kanyine nta muntu akiryama mu kazu hageze 12 umuntu atangura kunyaganyaga cyakora abantu arara umuntu agasura mira mu gitondo
uku kutarara mu mazu yabo kubatera impungenge yuko bashobora kwibwa n'ibyo batunze mu mazu
twebwe dufite impungenge yuko tuzohava dusanga n'udutungwa nk'umunzi ari nk'agahene bakiremetse nk'agahuza umuntu yambara abatwaye twebwe tubafite impungenge vraiment
ibyo biruko mu gihe muntu arohoho bavuga ko baguma baremesha abo banyagihugu muri ibyo bibazo barimwo ariko kandi usitaneri wa komine Butezi Mbonima Georgine aragabisha abakora ibikorwa bibi byo kwihorahorana
tukaba rero n'uyu munsi tukibandanya kuguma hafi yabo naho tusaba tugirangirisha inama turagenda umwanya uyu n'uriya kugira ngo babone ko ariho turi impande yabo atangorane nimwe ihari
yego ubwoba bwo ntibashobora kububora ariko tugerageza nyine kugira ngo bumve ko turi hafi yabo n'ikibazo cyabo tukizi tutabahebye batahebwe ariko naho tubahumuriza tukabaremesha icyo tubamenyesha kandi n'uyu munsi tutadohokako nuko dutegezwa gufashanya tukarondera abakoze ikibi uwakoze ikibi azogihanirwa ariko uwundi wese ataco yagiriza tumusaba kugaruka mu rugo rwiwe akabandanya imirimo yiwe ya misi yose
nubwo biruko abanyagihugu bobo bavuga ko badashobora gutekana namba mu gihe leta atacira abatomorera kugira ngo babandanye ibikorwa byabo nkuko bahora. Ni mu gihe umukuru wa sentare Ntayinyuzwa aheruka gushinga umuguzo mara amezi atatu wiga gushasha ibijyanye n'uru rubanza rw'aya matongo yo ku mutumba Muyange. Uyu mutama asaba ko leta yogira ikivuze mu maguru masha igihe cyo kurima kitarabarengana.
Yatuvunya amaboko idukora neza nkuko twahora turi mu mutekano n'abaturemesa ngo nidukore oya tubimerewe ku mutima nabi nitumukora neza kwera hafi ya Mungu ni kuhitadaza gusa ko nyine kwiremesa nta ukora ngo areka akora nkuko twahora dukora tukabana ingufu turindiriye ko leta yo tubarira izambere tomoye zati nimwibereho ise nigwanye nabo tu kunta twowe kwiza igihe izambere saba kuri leta leta ni tugarurire hakiri kare maze atararengerana y'imbuto imvura ni atasura twe turima tutera ibiharagi imyumbati igitoki icyo ari byose twahora tutera mu maguru masa amaboko tuyagurowe turime turi mu mutekano turi mu mahoro ngo twahora
ibikogwa bitariko birabandanya ku mutumba wa Muyange kubera ingorane z'amatongo suburimye gusa amakuru duhabwa n'abarongoye ishure shingiro rya Muyange ryo kuri uyu mutumba bavuga ko n'abanyeshure bahiga badatonda nkuko bategerezwa kubera ubwoba mu ntara ya Ruigi. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Hakoze Diane Ndonse. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara mushobora gusubira kumviriza iyo nkuru kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muja ahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Naye ndabiceye ku masonga mu kanya nkitangura. Bamwe mu banyagihugu mu zone Bururi y'intara ya Bururi nyene baratekewe n'ubwoba butewe n'abantu basigaye bagira ubusuma baje mu kirwi mu masaha ateye imbere y'ijoro. Abanyagihugu bati mutadutabaye kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi buhagarare bushobora kuvyara n'ubwicanyi. Mu ntwaro nabo bati ni mwirarire kugira ngo mudufashe kumenya bari bo. Reka umunyamakuru wacu Anayi Virankunda i Bururi atubwire vyinshi kuri ino nkuru.
Abo banyagihugu bo ku mutumba wa Mahonda babwira Ijwi rya Amerika ko ubwo busuma batari babumenyereye muri ako karere bubijoro rimaze kwiterera hagati ya saa munani na saa cenda y'ijoro. Bakemeza ko abo basuma baza mu kagwi bagashika badodora mu mazu bagerageje kwiyoberanya mu maso ku buryo bitoroshe kubamenya. Ivyo rero bikaba biriko biratuma abanyagihugu bagumana umutima uhagaze. Yohani Petero Sakubu umwe muri abo avuga ati
baraduteye umutima hagaze kubera yuko baza kwiba baradodora baza binjira bakubita ku miryango ubwoba ntibwobura kuko ntubuze umutima intumbero yiwe cashobora kuba azanywe n'ubusuma canke n'ubwicanyi kuko umuntu w'ijoro wewe arateye ubwoba burya mu kibano hariya nk'abantu tubona bafise imico itari nk'iyo abandi baba bafise mu kibano cacu catwikekana twikeka abo bantu tubona yuko badafise imico nk'iyacu hamwe byobandanya turabona yuko tuzota twomoke kabisa.
Kubw'ivyo abo banyagihugu babona ko ubwo busuma bushobora kuvamo ubwicanyi budasanzwe bagafatira mu gihe abo basuma boza bakabura ico baje kwiba maze bagahitamo gusiga batse ubuzima abantu. Umwe n'ubwo busuma rero bumaze gutuma bamwe mu banyagihugu babuye ibitungwa byabo. Marciane Sabimana aritanga kwa karorero
turabitunje kuko biradufasha cyane ariko abasuma ntabwo batworohereje ari nkaho babonye igitungwa bakakibona ko bagishinye bakakibona kikabananira ukuntu bagitwara barashobora kubigerageza mu ijoro bagashobora kugitwara naragerageje kukirondera hose ndakivura kandi nico nari nije ko kije mfasha mu buzima nta bucungu umucungu ari gihe bagucunga nyine ugasanga bagitwaye.
Icyo baciza kuri abo banyagihugu nk'uko bitakambira nuko ingingo zidasanzwe byo kubakingira zofatwa n'abajejwe intwaro. Ikindi basaba nuko umuntu wese atazwi muri ako karere yohagarikwa maze akumvirizwa mu ntumbero yo gukinga ukwikekana gushobora kwaduka hagati yabo. Astere ndiyo kubwayo yongera kwavuga ati
kugira abasuma bagabanuke nk'abo mu nzu hoho bitegetse abajejwe umutekano gufasha bofasha nko gucungera umutekano nko mu ijoro cyane cyane mu masaha yitereye y'ijoro kubera abasuma kenshi bakunda kwiba saa sita z'ijoro hari igihe nyine baza mu tugwi hakaza nk'utugwi nk'abantu bashika ku icumi cyambere n'abarenga kuberanye ubwoba buba bwishi ni kubera nk'ubu iyo wumvise ngo kanaka ku mubanyi bahibye nawe uca wiyumvira yuko nawe je ari wewe. Hakenewe ingingo nyine zihuta zofatirwa abo basuma ingorane nyinshi niyo zicatsitiramo zitewe n'abasuma. Twe tuvuga ati ducungegwe bimwe bivuye ku mutima n'abajejwe intwaro nyine kugira badufashe gucungera umutekano
mu ntwaro baremeza ko ubwo busuma busa busigaye buhari kandi ko bwarenza urugero bagatera kamu abanyagihugu kwirarira no kuguma bafatanye mu nda mu kurindira ko abakora mwene ubwo busuma bafatwa. Nestor Nijimbere ni mustanteri wa komine Bururi.
Nubahamagarira yuko abakuru mitumba turaza kubatuma ibihungane banyu umutekano nibitari biki ku gasantre kimahonda nyi bashaka kwiba karakaganuka abandi baje kwiba abanyagihugu birarira ubwa mbere kuko umutekano no abanyagihugu ubwabo umunyagihugu abagira ati jewe ngira nitange kugira ngo umutekano wanje ukwire agakorana n'abandi hari hari imonogoje ubusuma bwo mu ndimo ubusuma bw'ibitungwa bamwe barafashwe barapfungwa aka ntabi ntavyo novuga yuko vye bari bitwaje bidwanisha kuko ntavyo ivyo bidwanisha bose twabonye kuza baza mu ijoro kuko uwiba yikinga gahumbezi kubaremesha ko abanyagihugu nuko batoriya mu kondorazo si babwirizwa kwirarira bakamenya yuko hariho inkozi z'ibibi zidashaka gukoresha amaboko yazo kugira ngo zikenure gufungura ivyo tubatabiriye kuya kubora ikanura bakorera muri ya nyabone bakirarira hanyuma icyo cyose kibateye makenga bakido makuru tukikubwira ngo natwe tubikorere ko tubiteshe
ubundi bugizi bwa nabi buriko butuma umutekano uhungabana nabikinga agahumbezi bagaturira amashamba bene abategera abantu batashe bakabanya gutwabo mu nzira nkuko makuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Hala iva Irankunda na wewe urakenuye ivyo umutekano rero tubibandaniriza mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo aho kubera impamvu z'umutekano muke huvugwa mu karere ka Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo yagabanije bikomeye impusha yahora iha impunzi z'abarundi zahora zija kwisumamo mu mihana itandukanye yangaho Ifizi. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo aratubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Nyuma y'imigwano imaze iminsi yumvikana mu karere ka Fizi mu duce twa Sebere igikonde na Kirembwe hagati y'umutwe w'inyeshamba za Mayimayi n'ingabo za leta ya Congo FARDC, komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi yo mu Rusenda yafashe ingingo yo kuba igabanyije gutanga impusha ku mpunzi z'abarundi zahoraga zijya gushakira imibereho muri utu turere turimo intambara mu rwego rwo kurindiriza impunzi umutekano wazo, dore ko inyinshi muri izi mpunzi zigenda zihurira n'ibibazo muri utu duce turimo intambara.
Mwijoro twebwe twumvise bahamagara kuko ntitubahamwe umwe ahabari mugabo nko ku ruhande rw'iwanje barahamagaye bahamagara ati mutame mutame ugurura twabete cyo ugurura babamaze gushika aho duhagaze cyane mbara kwavugira ingara cyane yavuga amajambo nyine tutumva baca baratwegeranye basanze tutanambaye mwe mujyama mutanambaye cyaha babaciye twese umwe bamufata ukwiwe bamushikana ku ya pozisiyo undi ukwiwe ku ya pozisiyo twaricaye aho ngaho mpaka riraca bagiye ko tubaza rero baturondera ku bitamburisho rimaze guca nta majambo twumva abantu bari ako kubavugana gusa mu maringa bavuga ko kabarundi ariho ngo atereze umutekano muke umurundi wese bamufashe bamwagiriza kuko ariwe yazuye gutera intambara ko ngo hari abarundi bariko bafata ngo bari mu bugwanyi cyane cyane n'ibyo abarundi bariko bagiritswe.
Zimwe muri izi mpunzi zikaba zitangaza yuko ziza zisohokeye inkambi yo mu Rusenda zigiye gutera ibiraka mu mihana itandukanye yo mu karere ka Fizi, aho zitangaza yuko amadolari 15 ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigenera buri mpunzi muri iyi nkambi aba ari makeya, ari nayo mpamvu bahitamo kujya gushakira amafaranga muri utu duce turimo ibibazo by'intambara.
Kugira taye e ibe ngaha bisaba ko umuntu yirukanga, kwirukanga kwa twebwe rero taye e biragoye, niyo uvuye ngaho kwirukanga usanga ufashwe. Raba nk'ibi bintu biriko biraba umuntu avuye ngaho ukagenda za baraka ukava ngaho ukagenda za murenge zahe ucufata ukagwa mu migwi bakakuta mu migwi y'abantu ngongura umugwanyi kandi wagiye guhangayikira ubuzima bwawe usanga we 15,000 uri umuntu w'umugabo nk'umusore naho yoba umwana 15,000 vyotunga umuntu n'ibikuru hari benshi bagenda bafatwa n'uwagiye guca agafaranga kiwe akagwa mu izo mporero kandi atani n'ivyo bintu atazi ni niye bitaye umuntu.
Emmanuel Ntirampeba aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda aragaruka kuri ingingo yafashwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yo kuba igabanyije impusha yahoraga itanga ku mpunzi z'abarundi ziza zijya gushakira imirimo muri sekiteri ya Nganja na Mutabara.
Bakubajije neza ugasigura kubyibara kabararugo ngo urusha gukurenga ukagenda za Sebere canke handi kure ngo batanga kohera babona ko ibihe atari byiza babanza kwirasira akamenya ukuntu umutekano umeze abantu bakurundetse ko nubwo buduga hano haruguru mu misozi naho nyine ugiye gusaba urusha barakubaza neza byinshi kugira barinde baguhururusha umva rero ni kibazo gikomeye muri no minsi basa nkuko bari ko barifata gutanga inkusha to kujya zasebere cyangwa kubarenga impamvu batazitanga izo nkusha no kusanga hazindutse hari umutekano muke muri byo bisagara bakaca biyumvira ko uyu mpunzi ishobora kugenda hari ikagira izo ngorane kagwa muri byo agashobora mu itumasi kandi yari impunzi ico gituma rero nka SNL ico fata ingamba zo kugera ntiziratanga inkusha z'abantu basohoka nkuko hoye akakubwira ati mu mikambi ntiharagira yo gushobora gusohoka.
Uyu muyobozi akaba atanga inama kuri izi mpunzi z'abarundi aserukira ko zikwiriye kubahiriza amabwiriza zigenda zihabwa n'abazikuriye kugira ngo zirengere umutekano wazo n'ibyo ziba zakoreye.
Abo rero baje kure muri no minsi babanza bakarindira kuko umutekano utameze neza cyane bakaba bararindiriye akazogera igihe tumenye ati hameze neza hose bagasubira bakagenda guca amafaranga nk'uko byabisa. Ubusanzwe batanga impusha z'iminsi itatu ariko abantu bagiye baba bifuza kurondera amafaranga bo ntibashaka kugenda ngo bamare iminsi itatu noneho ngo bagaruke. Iyo bamaze y'ukwezi cyangwa se indwi yose baba barengeje ku iminsi niho rero bwa bundi bagarutse hariye bahura n'abapolisi bakabafunga kandi twumva byinshi kabisa iyo hatabaye SNL ngo ibimenye ijye kumufunguza akenshi bahura n'ibibazo n'aya mafaranga yose baba bagiye gukorera ntibayabone.
Muri aka karere k'Ipfizi kakaba karangwamo imitwe myinshi y'inyeshyamba harimo uyu mutwe wa Mayimayi ya Kutumba ndetse n'umutwe w'inyeshyamba z'Abarundi za Frebu zigwanya ubutegetsi bw'i Burundi. Edase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda wo mu ntara kiva amajyepfo.
Rero ijwi rya Amerika mu kiganiro wanyu mu ntara misi yose nkano mangu muramenyereye ko duca tubatahiriza abanyu ahanini tugaha akajya bari mu makambi yatandukanye ahungiyemo impunzi z'Abarundi eka n'abari hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye bururi mwaro cankuzo ruyigi n'izindi n'izindi. Wa mbere yamaze gushika ku murongo ni Désiré. Désiré miriwe. Désiré amahoro. Amahoro amahoro muramaje hega Désiré. Mikambi ya Nduta Tanzania. Akandi kazina kawe naka hega Désiré.
Nduwa mahoro.
Nduwa mahoro Désiré. Désiré udufashe tukisabira uduza kadri kwera ko naje ndiko ndagira inguvu nyinshi ngo ndakumva bisigura ko nabatwumva bica bigenda gutyo. Mikambi ya Nduta avugwa makiga Désiré.
Mikambi ya Nduta ni uke utumake mwundi nyene mwadi kuna yumeze uke.
Hariho bagenzi banyu baheruka gutahuka mwe nta mugambi.
Oya nta mugambi kabisa dufite kuko yoja kwishora wita mu ruzi kandi rubona bajya bafite intumbero yabo nibagende.
Oya kwita mu ruzi gute kandi basubiye mu gihugu cy'amavukiro.
Yego gusubira mu gihugu cy'amavuko. Wandi tuwande ndabona ku mutekano iwandi dafuye. Hako nosira mu gihugu cy'amavukiro iyo ndo bona ko bizi.
Umutekano mwese wumva ku mutima wongera abatashe nabo nyene n'uburenganzira bwabo. Nuko rero Désiré ukaba ushaka kuno munsi duca tugutahiriza nde?
Nagomba mu ntambi ze ari umushikanje ukana ari umukuru wanje ari mu ntambi y'imahama mu Rwanda. Familia Eriza yahunze ava mu gihugu mu ntara ya Kirundo. N'umubyeyi wanjye nyene sigaranye ari umwe. haima Natasha na mukuru wanje nyene ari ahagita mu gitaza ndombrari dare arabo
urakoze cyane gose Desire ngaho mikambi ya Nduta muri Tanzania ugire umunsi mwiza abatwumviriza muri ngahinduta urababwira yuko kino kiganiro kibayeho ku bwanyu muzoze murateleramo ibyumviro bitandukanye hariho na Ezekiel ku murongo Ezekiel amahoro
amahoro neza Diane
murakomeye
yego turakomeye
akandi kazina kawe naho uherereye Ezekiel
Dar
es Salaam. Have you been to Dar es Salaam, Ezekiel? No,
I have not been to Dar es Salaam.
Uri kura paga sa changi zifashe gute.
Kundi kunda paga sa wapi.
Uri muduki no. No,
tu kwanja ni tu kusa na yahandi ndashima.
No, ku Ezekiel ugashaka yuko no musi duca tugukumbuza bande.
Nashaka mucho munkumbuza abiwacu bari mu gihugu cy'amavukiro. Ego abantu uwambere nashaka gutasha no munsi ndatahije madame wanje ari mu ntara ya Makamba. Ndatahije n'abagenzi banje twakoranye muri societe yitwa Rukanga ntare ibijumbura. Ndatahije n'umugenzi wanje nkunda ari ku mutima ntazi igihugu arimo yitwa Gilbert Niyonkuru. Ndatahije n'umugenzi wanjye kandi nkunda ari ku mutima yitwa Ngenda habona Gilbert twakoranye umukozi w'Imana ndatahije inshuti abagenzi bose banzi ku izina rya Nduwa Ezekiel nkaba ntahije abarundi bose bari mu gihugu cy'amavukiro n'abari hanze yacu
urakoze cyane gose Ezekiel ngaho Dar es Salaam ngira baca bavuga gute mu kwifuriza umunsi mwiza mu Giswahili mukoresha ngaho
Usiku mwema.
Tunakutakia siku njema.
Siku njema. Asante Diane, Mungu akubariki sana.
Asante sana Ezekiel. Urakoze gose ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze cyane.
Hariho kandi nashimiye ku murongo nshimiye mwiriwe.
Iwe.
Murakomeye.
Yego turashimiye Imana.
Muherereye amajahe namwe n'akandi kazina kanyu.
Nishimira imana namwe kunyerereye mu cyitoki
cyarugombo canke ca Bujumbura gamise
cyitoki cyarugombo muri komine Mabaye
ututomati twarabonetse no mwaka canke
twararabonetse ni muri zone Ruhororo ahantu kuri frontier mu Rwanda
go duga ku ijambo
nashaka gutasha umuhungu mugenzi wanjye ari Kigali ikagarukiye nashaka gutasha n'umuhungu w'umugenzi wanjye yitwa Bikorimana nashaka gutasha na Ntakirutimana ari muri Kenya nawe bwite kiranye ndamutahije na n'umuhungu w'umugenzi wanjye yitwa Shadi ari muri Amerika
bose ugatwifuriza iki gamise
bose ndabifurije umuhungamo mwiza
urakoze cyane nawe ugira umwe umunsi mwiza ngaho onye mu ntara ya Cibitoke
Sawa
nani murakoze. Nuko rero njuti bakunze akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu arico gwanyu iwanyu mu ntara makoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma na Diane Nahazo mari kumwe tukabifuriza kugira umunsi mwiza naho ubutaha.
Problema ti va a girare, sangura non vuole un'ultima, e mi
gambe duhe sakire.